so wollen wir auch heute Abend seinen Namen anrufen und ihn preisen.
Kuri umugoroba naho nyene dushaka kwambaza izina ryiwe kandi twongere tumuhimbaze. Mbere ko tubikora nashaka nsome imirongo mike muri Zaburi ya 38 duhere ku murongo wa 20 19. Zaburi 38 guhera ku murongo wa 19 umwami ahimbazwe atwikorerera umutwaro ko bukeye niwe Imana itubera agakiza. 20 Imana itubera Imana y'agakiza idukiza kenshi kandi wari umwami niwe ashobora gukura mu rupfu, ariko Imana izomenagura imitwe y'abansi bayo n'agahanga kamera k'umushatsi k'umuntu wese ashijikara kugendera mu mutsindisha. Umwami Imana yaravuze ati nzobagarukana bave ibashani, nzobagarukana bave ibwina mu kiyaga kugira ngo ushyire ikirenge cyawe mu maraso kandi ngo indimizi imbwa zawe zihabwe imitigiri y'abansi bawe. Kumbure twofata ino mirongo, umurongo wa 19 n'umurongo mwiza ngo umwami ahimbazwe twikorera umutwaro uko bukeye niwe Mana itubera agakiza. Iyaba itadufashe kuboko, iyaba itatwikorera imitwaro kaba karabaye, ariko turizera bivuye mu mitima kumwe n'uyu muntu yanditse Zaburi nk'uko abivuga hano, kandi turafatanije nabo bose batwitangiye imbere kandi bizeye iyi Mana nzima. Bavuze bashoboye kuvuga bafise ukwizera, bashoboye kuvuga nk'uko bafise ukwizera, kandi turashobora kunezererwa n'ano majambo gushikana no muri kino gihe, kandi tugashobora kuvuga nk'uko nabo bavuze aya majambo nyine. Si ibi gusa, turazi yuko Imana idufata ukuboko buri munsi kandi ko ari idufasha muri buri kanya. Ego kandi ko kuri twebwe ni Imana iduhagakiza, niyo gakiza kacu turabibona kandi ntiyahindutse. Ihoraho ibihe bidashira. Nashaka nongere nsome ijambo rigufiya cyane riri mu gitabo cya Yakobo, ijambo ryo duhanura twese, rimwe impanuro twese dukeneye, twese turakeneye guhanurwa. Yakobo igice cya mbere mu rwa 19. Ivyo murabizi bene data nkunda, yamara umuntu wese niyihutire kumva, atebe kuvuga, atebe kuraka. Murongo wa 20. Kuko uburake bw'umuntu budakora ivyo kugororoka kw'Imana. Nuko rero mwiyambura imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. 22. Kandi mube abakora iby'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha. Kuko atari uko murihenda mwebwe nyine mu byiyumviro byanyu. 23. Kuko wumva iryo jambo ntarikore, ameze nk'umuntu yirabiye mu kirore mu maso hiwe yavukanye, amaze kwiraba akagenda, uwo mwanya agaca yibagira ukwasa. 25. Ariko uwitegereza ibyagezwe bitunganye rwose, ari byo by'umwidegembyo, akabishishikara, atari uwumva akabyibagira, ariko ari ubikora ni we azohabwa umugisha mu byo akora. Kumbure n'umurongo wa 26 nawo nyene, umuntu niyigira ngo n'umunyedini ntafata ururimi ariko agahenda umutima wiwe, idini yuwo izoba ari iy'ubusa. Ugusenga kwiye kuzoba ari ukubusa. Gushika hano ino mirongo myiza cyane n'amajambo meza cyane. Ku murongo wa 21 haravuga ngo umurongo agakira cyane kuri jewe ngo nuko mwiyambura imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Ego nizera ko ari ibintu bya ngombwa cyane, bya nkenerwa cyane, ibi bintu Yakobo yandika ngaha. ijambo rishobora gukiza ubugingo bwanyu, ijambo ryariho mu ntango, ijambo riracyariho gushyira no muri ino minsi yacu. Turazi yuko ijuru n'isibizo kugwaho, ariko ijambo ryiwe rihoraho, rigumana ubukomezi bwaryo, rihoraho, kandi byavuzwe mu ntango bizohoraho gushyira ku iherezo. Aravuga ngaho ku murongo 42 akavuga ngo, kandi mube abakora iby'iryo jambo ntimube abaryumva gusa mwibesha. Ndizera bene n'abashiki bacu abari ngaha kuwingu heze, twararasome kandi twarabonye mu byanditswe yuko abantu ko basesanguye ijambo ry'Imana cyangwa bakarondera kugomba kw'Imana kubabajije kugira ngo bamenye icyo ari cyo ukugomba kw'Imana uko ariko, yamara baciye bakurikira ibyumviro byabo kandi bakora ibyo bigombeye. Kandi twarabonye aho byabagejeje. Turashobora kuvuga yuko tudakeneye gusa nabo, ariko dukeneye gushyira mu ngiro ijambo atari kuryumva gusa. Imana ibiduhe twese ibyo dukoraniye hano, turabikeneye cyane rwose, kandi turizera yuko iza kudufasha. Dushobora kuyifata twebwe ubwacu, ariko yo irajya kudufasha. Turashimira Imana no kuno mugoroba. Ari kuno mugoroba sinshaka kuvuga menshi, ndaza kuha ikibanza mwe ndata, umwanya mwe ndata, ariko tumaze duhaguruke maze tuyihimbaze twese hamwe. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye vuye ku mutima kubw'uno mugoroba nawe nyene no kuno munsi waduhaye, no kubw'aya masaha turangije. Turagushimiye kandi kubw'amasaha ari imbere yacu. Mwami, nitwaje hano kuno mugoroba kuko ari umugenzo, ariko dushaka kuguhimbaza kumwe nabe, turi kumwe n'abera n'abizera bose. Duhimbaze izina ryawe buri munsi, tugushire hejuru, tuguhimbaze Mwami, kuko wewe ari ukwiriye icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa. Nicyo gituma dukoraniye hano kuri uno mugoroba. Turagushime bivuye mu mutima Mwami, kubona wagarukanye mwene data ari muzima hagati yacu. Nushime kubw'ivyo, kandi turagusavye Mwami ngo udufashe abakeneye ubufasha, abari mu ngorane, abari mu mibabaro, abagwaye. Mwami, twishize mu maboko yawe, kandi turagusavye Mwami bivuye mu mitima yacu. Mwami, Mwami, turazi yuko agakiza gakomoka kuri wewe, turazi yuko imbabazi zikomoka kuri wewe, turazi yuko agakiza gakomoka kuri wewe. Turagushimiye kubona dushobora kukwegera kuno mugoroba, kandi tukamba izina ryawe. Mwami, nudufashe kugira ngo ntitube abantu gusa bapfa kumva gusa ijambo ryawe, ariko dushobore kuba abantu barishyira mu bikorwa mu ngiro. Mwami, nubime nubiduhe twebwe twese Mwami, turabikeneye. Urazi imitima yacu Mwami, nidushaka gupfa kuvuga gusa, ariko icyifuzo cyacu nuko utwishurira mu buryo bw'ubushobozi kuno mugoroba, wimenyekanise biciye kuri mwemu wawe yera. Turashima ubuntu bwawe, kandi turaguhimbaza, kandi turashima kukuri hagati yacu. Nukomeze kuduhezagira Mwami, kandi ubane natwe. Ndabigusavye Mwami mu izina rya Yesu, amen. Twicare. Mwami wacu ashimwe kubona dushobora kumugirira icyizere, twamwizigira, kandi ibyo turabikora mu byo ducamwo byose muri buno buzima, ibyo ushobora kudushikira byose. Uno munsi navuganye n'umuntu atizera, arambwira ati turazi ati ubuzima ni bugufi cyane, ku buryo tudakwiye kwiremeka ibintu byose, tudakwiye kwibabaza. Aho tushobora kuvuga ibintu byinshi, ariko reka mpindukirire ijambo, hanyuma turaze duze dusenga. Nta tandukaniro tubona, ariko ibyo turamaze kubivuga kenshi muri ino myaka ishize. Nta tandukaniro tubona, iyo uri ahandi hantu ntubona itandukaniro. Kuyinga mu gatondo uheze nari mu ishengero rimwe ry'abapantekote, by'ukuri narababaye cyane rwose. Kumbure ntidufise ibintu bikomeye cyane binini cyane twokwereka abantu hanze, ariko nitwigira nk'ataje dufise yaba twebwe cyangwa abandi, ariko turizera n'imitima yacu yose ijambo ry'Imana, kandi turarindiriye yuko bihimbara, yuko irishitsa kandi kemeza ko ari ukuri. Igitangaje kibabaje nuko abantu bibesha bonye n'ubwabo. Ku ruhande rwacu niza kuvuga yuko twabwirizwa ko tukava mu bintu byo kuba abantu bihagaze ko, ariko tukiyorosha tugahimbaza Imana, tukegera Imana uko turi, nayo izo twegera kandi izo duhezagira. Murazi uko niyumva? Icyombera cyiza nashaka kwumviriza gusa, hanyuma ngashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa nk'uko twabisomewe. Ariko ntidushobora guhindura ibintu uko bimeze. Ku isi yose Imana ikora ibintu nk'uko yashatse ko bigenda, kandi ijambo ryayo ntirigaruka kuri yo ubusa, ariko rirashitsa icyatumye rirungikwa. Ku ruhande rwanje hari ikintu kiri ku mutima wanjye, ni uko tugira ubufatanye cyane n'Imana, ku buryo tuyegera cyane mu masengesho, tukamenya cyane yuko turi, tukamenya neza cyane ko tuvugana n'Imana, ko turi tuvugana n'uwaducunguye, uwo tubereye inyegu, uwo tugirira icyizere. Tukamenya yuko amasengesho yacu ari kuganira n'Imana, nk'uko ubutumwa iyo buriko buravugwa aba ari Imana iri kivugana natwe biciye mu ijambo. Nicyo kimwe n'isengesho litegerezwa kuba ukuganira n'Imana, ukuganira kwacu n'Imana. Hari ibintu byinshi twashobora kuvuga ku byo twasomye. Amaso yanjye yagiye kuri Zaburi 38:8. Murazi yuko ni Zaburi tuzi twese, ivuga ku kuduga mu ijuru k'umwami wacu. Duhere imbere y'umurongo wa 20, umurongo umukiruni wa 18, mu Gifaransa ni 19, mu kiruni 18. Nguraduze uja iyo hejuru ujanye iminyago, uherewe ingabire hagati y'abantu, mbere uziherewe hagati y'abagararizi nabo, kugira ngo uhoraho Imana abane nabo. Murongo wa 19, umwami ahimbaza twikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Mu nyuma y'ibyo haravuga ngo sela. Murazi yuko buri gihe hashyizwe ko akajyamo ngo sela, umuntu acaruhuka gatoyi kugira ngo arimbure ku bihejeye kuvugwa. Ntushobora kubandanya ubonye rino jambo. Igihe cyose ubonye ahantu ngo sela, bisaba yuko ubanza ukarindira gatoyi, ugahagarara aho hantu kugira ngo ivyavuzwe, ivyaririmbwe, umuntu yabwirizwa kubanza kubirimbura ko, abantu babwirizwa kubyiyumvira ko, hanyuma bakabandanya bumviriza basoma canke baririmba ivyo bari kwarakora byose, ivyo ari gukurikira byose uko ari bikose. Ariko Imana 20, ariko Imana itubera Imana y'agakiza, idukiza kenshi, kandi uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu. Yaravuze bice mu bavugishwe n'Imana Hosea ati, wa rupfu nzokubera nk'akamoto kabi. Kandi niko vyagenze, yanesheje urupfu, ku munsi ugira gatatu yarazutse. mbere yuko igikorane gitangura amaso yanje yaguye kuri Zaburi 102 nca ndasoma hano umurongo wa 13 Zaburi 102 uhere ku murongo wa 13 ngo ariko wowe uhoraho uzohangama ibihe bidashira ikibutso cyawe kizohoraho ibihe bidashira ibihe byose ni wa 12 mu kirundi ikibutso cyawe kizohoraho ibihe bidashira murongo wa 13 mu kirundi uzohaguruka ugirire imbabazi Siyoni kuko igihe cyo guhagirira ikigongwe gishitse mbere igihe cyashinzwe kirashitse kuko abasabyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho umukungugu waho ubateye akagongwe bizotuma amahanga yubaha izina ryawe Uhoraho n'abami bose bo mu isi bakubaha icubahiro cawe duhagarare hano kuri bino vyiyumviro murongo wa 14 mu kirundi kuko abasavyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho umukungugu waho ubateye akagongwe kuri ivyo dusomye muri Petero turashobora gusoma yuko Uhoraho ari we buye abubatsi banse bashibuye ariko ryahindutse ibuye rigumya imfuruka kandi ko twubatswe nk'amabuye mazima kugira ngo dushobore kuba inzu y'Imana muri mwe murongo wa 14 kuko abasavyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho amabuye yaho amabuye y'igiciro yubatse kuri iryo buye rigumya imfuruka dusomye hano nk'uko twabisome ku murongo wa 13 ngo uzohaguruka ugirire imbabazi Siyoni kuko igihe cyo guhagirira ikigongwe gishitse mbere igihe cyashizweho kirashitse nk'uko tubona ku isi ko igihe gishitse kandi ko ijambo ryavugishwa n'Imana ariko rirashika ko Isirayeli ko izogaruka kandi ko izosubira kwegukira hariya hantu kandi ko izovuza kamo k'umunezero iri ku musozi Siyoni kandi ko Uhoraho Imana ko azobana nabo ni nako nyene ishengero ry'Imana nzima rihagaze imbere riri imbere yacu hari ikintu kimwe gusa gihe Imana yitayeho ni ishengero ibindi byose ugushitswa kw'ivyavugishijwe mu isi yose biciye muri za nyamugigima imibabaro n'ibindi bintu byose ibyo bintu byose ni ibintu biri ku ruhande bituma dutega amatwi tukabona yuko tugeze mu minsi iherezo ariko ku mwami ikintu nyamukuru ni ukubaka ishengero wenyine yaravuze ati nzokubaka ishengero ryanjye ko byanditse mu 3:16 18 murongo wa 14 ariko 13 mu kirundi nguzohaguruka ibyo mbona turabyizera ngo uzohaguruka atari umuntu wewe Uhoraho wewe wacunguye abantu bawe wewe watugize amabuye mazima uzohaguruka kuko ayo mabuye ntari imbere yacu gusa ahubwo ari imbere yayo biratubabaza nawe nyene biramubabaza kubwo umukungugu uhari ariko amabuye yagumye ari ay'agaciro umukungugu uri iruhande y'amabuye ntacyo uhindura ku mabuye ariko ibuye riguma ribuye naho ryoba ririko umukungugu cyangwa intumo ni intumo ntago umukungugu nayo kaguma ari intumo nyene Murongo wa 13 uravuga ngo uzohaguruka umwami wacu ashimwe. Uzohaguruka ugirire imbabazi Siyoni kuko igihe cyo kuhagirira ikigongwe gishitse. Urubanza rwabaye rurerure, igihe kirageze cyo kugira ubuntu, igihe kirageze umwami igihe byaba ngombwa yuko akora igitangaza cya mbere ikana i Galilaya. Yaravuze ati igihe cyanjye nikirashika, nkuko byanditse muri Yohana 4:2. Haheze igihe acaravuga ati igihe cyanjye kirageze. Haheze igihe gito aravuga ati igihe kirageze. Kumbura ujya munsi nyine ku mugoroba yaravuze ati igihe kirageze. Kumbure ko tudashobora kubibona, ariko igihe vuba cyane igihe kizoshika kuko Imana yarabisezeranye. Umurongo wa 14 uravuga ngo uko abasavyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho atari mukungugu, amabuye y'igiciro yubatse ku ibuye ry'imyifuruka. Murazi yuko ahari amabuye haba hariho n'umukungugu. Rero hari ikintu cyabaye, hari ikintu cyabaye, ariko byose biri imbere y'Imana, biri imbere yacu, biri imbere y'abakozi bayo. Ibyo yifata ingingo byo gukora azobikora. Aravuga kandi ku murongo wa 15 ngo bizotuma amahanga yubaha izina ry'Uhoraho, n'abami bose bo mu isi bakubaha icubahiro cawe. Murongo wa 16 kukoraho azoba asubiye kubaka Isiyoni. Ku ruhande rumwe mu murongo umwe amabuye ari imbere y'amaso yacu, ku rundi ruhande kundi murongo Uhoraho ntiyaduze gusa, ahubwo yarubatse Siyoni, yaregeranije amabuye maze aca yubaka inzu iyo ashobora kubamwo, iyo ashobora kugaragazamwo ubwiza bwiwe. Cya kabiri cy'umurongo wa 16 aravuga ngo gica kabiri ngo kandi azobabonekanye icubahiro cy'ubwiza bwiwe. Arabanza kaduga hanyuma kegeranya, hanyuma akegeranya abantu, hanyuma kubaka, hanyuma akigaragaza mu byo wenyine yubatse ku bw'icubahiro ciwe, mu cubahiro ciwe, mu bwiza bwiwe. Iyo niyo nsobanuro kandi kaba n'intumbero yavyo. Umurongo wa 16 ngo gukora azobasubiye kubaka Isiyoni kandi azobabonekanye icubahiro cy'ubwiza bwiwe. Umurongo wa 17 ashize umutima ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, ntiyakengereye ugusenga kwabo. Mbega iri si jambo ryiza ga yemwe. Akenshi ntitubona gusa ko twahebwe cyangwa dusuzuguwe, ahubwo niko tuba turi. Si uko tubibona gusa, ahubwo niko tuba turi, niko turi. Hano rero hano aravuga majambo meza cyane ku murongo wa 17 ngo ashize umutima ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, ntiyakengereye ugusenga kwabo. Bakundwa, turashobora kubona tura nk'abantu bahebwe basuzuguwe, ari ku mwami arumva amasengesho. Umwami arahindukira kumvirizo gutakamba kwabaje kumurondera ko ubuhungiro. Arabana akavuga ku murongo wa 18 ngo ivyo bizokwandikirwa abigihe kizoza, ubwoko buzoremwa buzoshima Uhoraho. Ibi ni biki? Ni inyubako yo ku isi oyaye, kugira ngo ubwoko buzoremwa buzoshime Uhoraho, birakwiye ko bizobwigwa urunganwe ruzoza. Reka nongere ndabisome murongo wa 18. Ibyo bizokwandikirwa abigihe kizoza kugira ngo ubwoko buzoremwa bushime Uhoraho. Ubwoko buzoremwa ubundi busha niwe ibintu byose bigira bishasha. Aravuga ati erabangira ngira ibintu byose bisha, kandi turazi yuko amajuru n'isi byose bitegerezwa kugirwa bisha. Kandi hari ahantu hamwe gusa hatazogirwa hashasha, ni hehe? Ahantu ni hehe? Ni muri Yerusalemu musha. Yerusalemu musha ntikeneye kongerwa kugirwa nsha. Aho niho umwansi adafise uburenganzira bwo kugera cyangwa kurega umuntu ariyo. Murazi ko umuntu ashobora kugira kuturega, ariko mu nyuma azoshiburirwa hanze. Umugeni azokwinje azoja muri Yerusalemu musha, kuko byanditswe ngo ngo ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe. Ngo byanditswe mu byajoro hano cya 6 murongo wa 14. Ivyo twe nacyo bitugira twebwe tuba turi muri Yerusalemu musha, kandi aho nta na kimwe kizobayo. Aho niho Uhoraho yaduteguriye, mwami yaduteguriye ikibanza tuzobayo bidashira. Hano muri no jambo Imana ikeneye kudutera intege. Ku ruhande rumwe turabona amabuye y'Isiyoni, turababara cyane, tukagira umubabaro mwinshi cyane kubwo umukungugu uri kwayo mabuye. Ku rundi ruhande tukabona umwami yasubiye kubaka kandi agasubira kugaragara mu bwiza bwiwe. Aravuga ngaha ku murongo wa 18, haravuga ngo yashyize umutima ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, ntiyakengereye gusenga kwabo. Nitwasenga kuri umugoroba, nitwayitakambira, tukayisenga, dusenge dufite ubushyitsi bw'amanga, tuzi yuko Imana itwumva. Ibyo ntibiva kuri wewe cyangwa bive kuri jewe, ariko biva ku Mana. Kandi ngo twaba tubiririmba mu ndirimbo urubanza n'urwawe mwami, ibyo duhagazemo n'ivyawe, korera ari ibintu ko ari ivyawe ntacyo bizoba. Naho hari insengero nyinshi zasenyuwe, ibyo ntacyo bitwaye, ariko hari urusengero rumwe rwiza ruzosura kuba urushasha. Ku murongo wa 18 aravuga ngo ibyo bizokwandikirwa bigiye kizoza, ubwoko buzoremwa buzoshima Uhoraho. Imana none ntiyari yarayivuze mu isezerano rya kera ngo nzobaha umutima musha n'imwe musha, mwe musha kandi mugire ubushyitsi bw'amanga. Atari mwe yo kutagira ubushyitsi bw'amanga, ariko mwe mugira ubushyitsi bw'amanga. Mwe izi neza yuko Imana ari ukuri, kandi umuntu ahagaze neza mu ijambo. Mwe muw'Imana, kandi mwe muw'Imana niwe ijambo ry'Imana rikomokako. Ngo kugira ngo ubwoko buzoremwa buzoshime Uhoraho, murongo wa 17. Abo bose bashoboye kwibonera Imana mu buzima bwabo, kandi bakaba ivyaremwe bisha, bakaba abantu basha, abo bazohimbaza Uhoraho. Haravuga kandi ku murongo wa 19, kuko azoba arungurutse hasi ari hejuru ahera hiwe, Uhoraho arungurutse isi ari mu ijuru, kugira ngo yumve ukuntu yakwimbohe abohora abagenewe gupfa. Ano majambo yose mbega si meza ga yemwe? Mwe muw'Imana yaravuze aciye mu kanwa k'abavugishwa n'Imana, mu kanwa k'abakozi b'Imana. Hariho muri Zaburi nta kintu cyabayeho kitanditswe, Zaburi ni ibintu bishitse byabayeho byose byaranditswe ni ibintu dushobora kandi byo twocamwe byose mu buzima bwacu aba bantu nabo barashoboye kubicamwo canke barabiciyemwo barabyibonera muri mu buryo bwa mwemwe kugira ngo bashobore kuvyandika kugira ngo dushobore kugira ibyanditswe vyera bishobora kuduhumuriza no kuturemesha murongo wa 20 kugira ngo yumve ukuniha kw'imbohe abohora bagenewe gupfa twese twari abagenewe gupfa ariko we ari we bugingo kandi ari nawe yatuzaniye ubugingo busha yafashe ikibanza cacu murongo wa 21 mu kirundi ngo abantu bamenyekanishe izina ry'Uhoraho isiyoni n'ishimwe ryiwe Yerusalemu murazi ko hari ahantu cari gisagara imana yitoranirije imbere yuko citwa Yerusalemu citwa Salem igihe Melkisedek umwami w'i Salem yaza guhura gusanganira Aburahamu hari hajya ahantu nyene cyari kiya gisagara nyene Yerusalemu igisagara cy'amahoro byagenze gute kuri icyo gisagara habayemo intambara zingana gute hari cyasambuwe inshuro zingahe ariko Yerusalemu cyagumye aho cyari kiri nk'uko byari biri mu gihe cya Dawidi n'igihe cya Aburahamu murazi yuko iby'Imana ikoze bihora biba bidashira nta muntu ashobora kubihindura kandi niko bimeze no ku ishengero Mwenda Branamu yarabivuze nawe nyene aravuga ati ishengero naryo nyene hari abantu benshi bapfuye bazira ubutumwa bwiza bahasize ubuzima aravuga umuntu umwe yoba aturuka mu Budagi yanditse igitabo ndamaze gutangura gusobanura ubwo butumwa igice cy'ubwo butumwa mwenda Branamu abivugamo ndamaze gutangura kubusobanura kandi uwo mugabo aravuga ngene ngo umuntu ngo yoba ari umusazi yizeye Imana ishobora kuba ukikaraba abana bayo bayizigira ngo abana bayo bayizigira ngo hanyuma ngo Imana ikagume ibaraba ngene ngo abo bana baterwe intambwe ngo bagatabagurwa n'intambwe bakabaturira n'ibindi n'ibindi mwereza Branamu rero agaca avuga ati ati umuntu atizera nta kintu na kimwe atahura nashobora kumenya yuko urubuto vyabaye ngombwa yuko rushigwa mu butaka kugira ngo rushobore kumera kandi ko muri kino gihe urubuto ruva ku Mana rufata kuva ku ntango rufatanye no kuvishwa amaraso kandi ariko dushobora kubihindura kuva ku ntango Abeli yarahasize ubuzima za ntama zibiri zimwe Uhoraho yambika urushato yambika Adamu na Eva nazo nyene byasabye yuko amaraso aseseka hari ibikoko byinshi byatanzwe kibimazi amaraso araseseka nicyo gituma Mwenda Branamu yaririmbye indirimbo aravuga ati ubu butumwa bwiza butonyanga amaraso aravuga mu isezerano rya kera haravuga ngo kuva ku maraso ya Abeli n'amaraso ya Zekariya yiciwe imbere y'igicaniro cy'ibimazi ngo yari amaraso ya bera yasesetse hanyuma rero uwera wenyine ubwiwe yaraje asesa amaraso yiwe yera ku bwabo bose begejwe n'ijambo ry'ukuri yarabacunguye arababohora arabasohora maze abambika ubuntu n'imbabazi mbega n'ikindi kidushaka dushaka gushimira Imana maze izina ryayo turiho icyubahiro n'ishimwe Tata twese turi mu ijuru turagushimiye twese hamwe kuno mugoroba turavuze tuti urakoze kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera mwami watugize amabuye mazima kandi uri kurubaka ishengero ryawe, uri kurubaka inzu yawe mwami. Turanezerewe cyane, turagushimira cyane mwami kubona urumwubatsi mwiza, ko twebwe turi mu biganza byiza kandi umuntu wese ari karashigwa mu kibanza ciwe mwami. Turagushimiye kandi turaguhimbaza mwami, turabona mu ijambo ryawe ko ko kumabuye hariho mukungugu, ko amabuye yari ariko ko amabuye yacyakugwa mu mukungugu, kandi ko ayo mabuye yashoboye kwegeranywa kugira ngo ashobore kubaka inzu ikomeye cyane. Amashima agarukire wowe Mana, guhimbazwa ibibi byawe. Waraje muri iyo nzu umwami, nicyo cyifuzo cyacu, yuko uza mu nzu yawe, kuza mu nzu yawe ukaza hagati yacu umwami, kuno mugoroba mu mitima yacu umwami. Mana yo kwizigirwa ni ryo sengesho ryacu, niko gutakamba kwacu, ntuje kure yacu ariko duhezagire. Mana yo kwizigirwa ndagusavye kuri aba bose banditse cyangwa batelefonye baryamye bagwaye mwami, abo bose bari bataye ivyizigiro turabazanye imbere yawe Mana, kandi turagusavye ngushobore kubagirira imbabazi kandi ubagirira ubuntu ewe mwami. Mwami nta kimwe dushoboye, ariko wewe mwami uri Imana yaremye ijuru n'isi, wewe nyine mwami ni waremye ibintu byose kandi wabiremye neza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro n'ishimwe, ubwiza no guhimbazwa mwami. Turizera mwami yuko muri kano kanya mwami yuko uba uza kubaha ubushobozi bwawe kubwa mwemu wawe. Turagushimiye mwami, urashoboye gukora ibintu byose ushobora kubikora. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, ibintu byose tubishyize mu biganza byawe, kandi turakomeje tugusaba kugira ngo udufashe kandi uduhezagire mu izina rya Yesu. Amen.